Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mu Burundi, urwego rw'igihugu rushinzwe gukumira no kurwanya genocide rurasaba leta kwemeza ko ubwicanyi bwo mu 1972 ari ihonyabwoko.
Turavye ko ishyirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo ihonyabwoko ku baherero n'abanamazi bo muri Namibia, mu nyuma yaho yemeza ihonyabwoko ryagiriwe abayahudi, iry'aba armenye n'iry'abatutsi bo mu Rwanda.
Uyu ni Jean de Dieu Mutabazi, umukuru w'urwego rwo mu Burundi rero rushinzwe kurwanya no gukumira genocide. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abakandida depite ntibabashije kujya kwiyamamariza mu bice bimwe na bimwe bya teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko umugambi w'intambara muri Ukraine utigeze uhinduka. Naho mu ntara ya Gaza, abaturage bashonje bahagaritse amakamyo bayabuza gutambuka yaratwaye imfashanyo z'ibiribwa. Mbahaye ikaze, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ijwi rya Amerika, duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, Papa Francisco, arasaba abayobozi bo ku isi gushyiraho amategeko mpuzamahanga agenzura ikoreshwa ry'ubwenge buremano, intelligence artificielle, afite impungenge ko bwakwinjiza isi mu cyo yise igitugu cy'ubuhanga bwa none. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Ikete umungere wa Ekleziya Katolika, Papa Francisco, yarungikiye indongozi z'isi zirimo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yagiyise ubwenge mpimbano n'amahoro. Nikete arungikira abategetsi b'isi ku mwaka ririmo ubutumwa Ekleziya Katolika itanga ku munsi wahariwe amahoro. Ekleziya Katolika ihimbaza umunsi higenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere. Papa Francisco muri Ikete yanditse ati, umuvuduko ubwenge mpimbano buriko urerekana neza ko hambavu y'uruhara rw'amareta mu kubugenzura, amashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyene afise ico yoterera mu ishigwaho n'igenzurwa ry'amategeko agenga ubwo bwenge. Ubwenge mpimbano burashobora kuyaga n'umuntu bukandika biciye mu mashini nyabwonko, bukongera bukishura ibibazo umuntu abubajije. Mu gihe ibigo bimwe bimwe birimo nka Microsoft na Google bibandanya kuvumbura ko butandukanye bw'ubwo bwenge, umungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba indongozi z'isi kugenzura zitonze inyungu ababukora bafise muri bwo n'ikibatuma kubukora. Papa Francisco muri iryo kete yavuze ko banyene ubwo bwenge bashobora kuzobangamira isi bagatuma umuntu yibura mu kurondera kwigenga, gutyo akagenzurwa n'igitugu cy'ubuhinga bwa none. Cardinal Michael Kranz ajeje vy'iterambere rya kiremwa muntu i Vaticano yabwiye amenyeshamakuru mu kiganiro yabahaye i Vaticano nyene agaruka kuri ubwo butumwa bwa Papa ko budasigura ko adashigikiye iterambere ry'ubuhinga bwa none. Yavuze ko Papa Francisco ashigikiye gose iterambere rya science na technologie, ariko mu gihe ryiza rifasha abantu.
Hagati ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we aravuga ko umugambi yari afite ubwo yateraga Ukraine mu 2022 utigeze uhinduka, yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Moscow. Diane Ninazwe komeza.
Muri ico kiganiro, President Vladimir Putin yavuze ko Urusiya buzoshira ibigwanisho hasi ari uko ico yise intwaro y'igitugu muri Ukraine irangwa n'ivyumviro. Yavuze ko ari vy'abanazi ihavuye, ubutegetsi bwa gisirikare nabwo nyene bukahava, kandi Ukraine ikemera kuvavanura n'umugambi wayo kwinjira mu ishamwe gishinze kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vyo mu burengero NATO. Putin yagize ati, ibi Ukraine ikavyemera amahoro azoboneka. ku buryo butamenyerewe. President Vladimir Putin yagize kandi ico avuga ku ngabo Uburusiya bwarungitse kuja gufasha abari basanzwe ku rugamba muri Ukraine, avuga ko abarungitswe muri rusangi ari 244. Ntigeze yamara atomora igitigiri c'ingabo zose ziri muri Ukraine. Yahakanye ibivugwa ko Uburusiya butegekanya kuzohava bwikora ku nseruka rukamvye n'abakukuruke mu gisirikare, avuga ko ku rubuga muri Ukraine hari ingamunyu z'abasirikare b'Uburusiya bikwije. Yagize ati, si ngombwa habe namba, erega ku munsi ku munsi Uburusiya bwinjiza abasirikare bashasha 1,500. Kuva ku wa gatatu w'inondwi abasirikare bashasha 245 nibo bamaze gusinya amasezerano mashasha y'akazi. Ikiganiro President Vladimir Putin w'Uburusiya yakoranye n'abamenyeshamakuru citabiriwe kandi n'abanyagihugu babajije ibibazo biciye ku mirongo ya telefone. Ku nshuro ya mbere kuva Uburusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine, President Vladimir Putin amaze igihe akumira abamenyeshamakuru mvamakungu, yabaretse kugira ngo nabo babaze ibibazo. Ikiganiro gishusha nk'ico yakoze uno munsi yaheruka kugikora mu 2021. Ico gihe Amerika yagabisha ko atankeka Uburusiya buzorungika abasirikare muri Ukraine. Televiziyo y'igihugu mu Burusiya ikavuga ko kuva kwa gatatu yari imaze kuronka ibibazo bigera ku miliyoni 2 bije biva mu banyagihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi bo mu ntara ya Gaza muri Palestine babambiye amakamyo yarajyanye imfashanyo z'ibiribwa, bayabuza gutambuka, bageragezaga kureba ko bayabonamo ibyo bafungura kubera ko bashonje. Diane Ninahazwe.
Igisata kijeje impunzi muri Palestina cavuze ko abazibiye ibiduga vyariko bijana ifashanyo muri ico gihugu bose bari babirembejwe n'inzara. Ico gisata kibandanya kuvuga ko gutangira izo mfashanyo vyatumye abari bazitwaye badashobora kubandanya urugendo rwabo. Philippe Lazarini atwari ico gisata yasiguye ko abategera inzo mfungurwa baca baziriraho batarindira. Yagize ati, ibi vyerekana umwiheburo uri mu bantu kandi ko hari abari mu makambi ya ONU badashikirwa n'imfashanyo. Umutegetsi akaba yemeje ko hari abantu yiboneye ubwiwe mu rugendo aherukamo muri Gaza bamaze iminsi 2 canke 3 badafungura. Igisata ca ONU citaho ibiribwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo naco kikavuga ko igice abanyagihugu bo muri Gaza bugarijwe na kigoyi kandi atani imiti bariko bararonka. Hagataho tukivuga ku vy'intambara ya Hamas na Israel, umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri Israel Yoav Gallant yabwiye umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro kwa president w'Amerika ko bizofata amezi menshi yo gutuza umurwi wa Hamas. Yoav Gallant yumvikanishije ko umurwi wa Hamas umaze imyaka irenga 10 witegura mu kubaka ibirindiro muri vyo harimo ibiri munsi y'ubutaka. Galant ariko aha akizeza ko naho bizofata amezi menshi cyane Israel vyanke bikunde izokora ibishoboka vyose ikazimanganya umurwi wa Hamas.
Diane Ninahazwe urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire kandi aya makuru ko arimo abageraho kuri wa3@, radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Banki Nyafurika y'iterambere yahaye Uburundi na Tanzania imfashanyo y'amadolari y'Abanyamerika miliyoni hafi 700, ni ukuvuga hafi miliyari 2,000,000,000 by'amarundi, azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uzahuza ibihugu bya Tanzania, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ubwo buryo bwatanzwe ni Banki ya Afrika ijejwe iterambere bwemejwe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire. N'amafaranga azotuma igice cya kabiri cy'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu cya Tanzania gushika muri Congo iciye mu Burundi kibandanya. umusasenguzi mu by'ubutunzi akora nko muhinga yigenga Lievin niyo gusenga yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari Bujumbura abona ko Burundi buzohungukira byinshi cyane cyane mu byerekeye rudandazwa
n'ikintu cyiza gose kuko iryo barabara ry'indarayirizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva kivugo cy'i Dar es Salaam hasanzwe haca ibice hafi 180 by'ibidandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi hariho ibirometero 3000 ibyo birometero 3000 iyo babwiye n'imodokari barateba cyane mu nzira ugasanga ibidandazwa bidushikiye bitebye tumaze koronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusumira hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka
hatagekanjwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ibyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora Kigoma Uvinza Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukurwa ubutare bwa nickel uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko nicyo gisata kizatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu
ikigira kabiri nuko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa imusongati hamwe n'ubundi butare busaka igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazo bidushikira bizimbutse Uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 miliyoni 70 z'amadora y'Abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi rero mu gihe bizaba byakunze ko turonka ingene tuzana ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi bizoca biva mu mwanya muto gutyo ntihaze harabaho ibi vyuko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri ata gitoro turiko turaronka neza
iyo nzira izohuzwa n'ikivuko cha Dar es Salaam kiri kwibahari ya India no ku mugwa mukuru gutunzi muri Tanzania Uburundi buzohabwa ingabire yayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84 ubundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Uburundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu ivyo bigatuma amashirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu kubwo muhinga yigisha no muri za kaminuza Uburundi bwari kuronka menshi iyaba byitunganije neza ni mu gihe igihugu cya Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560 naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi na makungu Albert Nshingiro co kimwe na mugenzi we ajeje inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfashanyo sangiwe n'ibihugu bibiri bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ubwo bushikiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe n'iyo ntambwe y'ibanki ya Afrika ijeje iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu na karere uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara ry'indaragi kuva imusongati guca gitega no muci bitoke gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu yamara ibanki ya Afrika ijeje iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye bitegekanjwe ko iryo barabara ry'indaragi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika
rya Amerika tujye mu Burundi urwego rw'igihugu rushinzwe gukumira no kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo ruvuga ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi, rurasaba leta kwemeza ko ari genocide. Eloge wirika neza arabaye inkuru irambuye.
Mu itangazo yasohoye agasomera mu mpera z'indwi amenyesha makuru babikeye mu binyamakuru bikorera Bujumbura, ijwi rya Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu, Jean Dodrie Mutabazi umukuru w'urwo rwego yibukije ku caha ca genocide. Yasiguye ko Burundi buri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini za Afrika byasinye amasezerano yo kurwanya genocide n'ivyiyumviro vyayo no gushiraho inzego z'igihugu zo kurwanya ico caha. Kubwiwe ko na haheze imyaka ibiri inama nshingamateka n'inkinguza amateka zemeje kubwo bwicanyi ufatwa nk'ihonyabwoko, hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza.
Turavye ko ishyirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo ihonyabwoko ku baherero n'abanamazi bo muri Namibia, mu nyuma yaho yemeza ihonyabwoko ryagiriwe abayahudi, ijyaba armenye n'ijy'abatutsi bo mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 no mu 1993 ryabaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Nkuko muri Sever wavyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya n'ukumira genocide rwatanze leta kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe mu 1992 n'1993 ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi, abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru wa ACR Genocide Canada.
Ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu kwa 12 muri kwa kwezi nyene, abo bakozi ba leta babaye Collectif 72 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka perezida w'u Burundi kutorangira ngo intwere ntishike ataremeza ibyemewe n'inama nshingamateka bino bamurwe bitwa ngo ni ukuvuga ukuri kurekuranira data wanje Sever muri chaka nyoma washikiriza ukavuga ngo 2002 kugira ho nyabwo kugomba kumara abahutu. Ariko hampande y'ibyo ntaworeka kwibutsa kandi kandi ikintu gihambaye yuko Jean Dodrie Mutabazi yariwe mukuru warongoye GDEBU yakukiye umugambwe FODEBU imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi benshi.
Jean Dodrie Mutabazi ijuje America bavuganye mu butumwa bwanditse, ariko ntiyashimye kugira icyo tubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri ritangazo n'ivyashikijwe no nyabaga mukuru wa ACR Genocide Canada. Gusa yasavye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu na Amerika abagize imvugo ziri mu Rwanda.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ivyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'Abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi.
Nata muntu canke ishyirahamwe Mutabazi adoma ku rutoki Nkurunziza twara ACR Genocide Canada yibaza ku ishyirahamwe ryiwe riri mu yashatse kuvuga.
Twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo na twebwe ACR Genocide Canada, naho twebwe ubundi mu myaka 2023 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha, ahubwo twebwe isho tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi, ni kuvuga FRODEBU yavuye bya CNDD-FDD kandi bakaba batarigera babihanikwa naho badumwe kurutoki n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwe bwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tudoma urutoki kugahomera bunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abariko bakora ihonyabwoko ry'abatutsi muri Congo.
Mu mwaka uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ku bwicanyi bw'1972 bwo kwitwa ihonyabwoko, asigura ko imitima y'Abarundi icuzuye ibikomere vyakahise.
No munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Tahanze mushano icegera cy'umukuru wa ACR Genocide Cirimoso ari mu yamushimiye cyane mugabo n'ubu wasanga ikizokura impari y'abahinga ba ONU
iba severe siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera. mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki
naha barongoye mu rwiza vya ko kunwanisha barundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ariho nyabwoko nkuko babisabwa n'amashyira hamwe bavugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi bohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya mutabazi niko byanditse eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Noneho tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ku Gisenyi ni mu burengerazuba bw'igihugu yafashe icyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 ibikorwa by'icarubozo mu magereza. Umunyamakuru Eric Bagiruwubusa aratubwira impamvu.
Umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza rw'abagabo nyuma y'impaka ndende kubaburanya b'impande zombi. Muri urubanza kwisonga habanje gutabwa muri yombi abagabo 9. Kuri uyu munsi ubushinjacyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Inosaka Yumba wari ukuriye gereza ya Nyakiriba irubavu ku Gisenyi. Bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'icarubozo byabyaye impfu za hato na hato. Aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha. Bamwe mu bare guhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenza witsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku Gisenyi bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana kwabo. Mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Auguste Munyaneza n'undi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera. Humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batitabye ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuri aba hiyongeraho abandi Silver Wihoreye, Kevin Kaneza n'abagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kwiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe icarubozo rugasaba ko hatabaho gutandukanya imanza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'icarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata itariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanya imanza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka w'2019-2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwijwe irya Amerika ko mwaka w'2020 afungiwe Nyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinjwa wari umuyobozi wa gereza wungirije Auguste Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'2023 ariko ntiyabigeraho aregwa ibyaha bya genocide bamukatira gufungwa imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'icarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. Inyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga 4. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma sohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka.
Wabonaga batabyitaye ibi bintu. Kuko rero nari maze gusohora ama video menshi cyane bivuga ibyo bintu. Wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora wenda bari bakibyigaho iriya yabaye nk'imbarutso speciale irangiza ibibazo byose.
None se umunsi bakubise huriya bavuga ko baciye kibuno warabimenye?
N'abantu twabanaga n'ibintu byabaye ku mugaragaro. Na director akoresha inama nawe arabivuga. Nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriye.
Kuri Niyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana.
Ariko ikindi gitangaje nuko abashinzwe kumuvura b'abasivile aribo bagombye kuba barabwiye RIB kera imyaka n'imyaka bakayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibingibi byumvikane ko nabo n'abafatanyacyaha mu icyarubozo ryabereye hariya abakoze icyarubozo ni benshi barikorera abanyururu
mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa by'icyarubozo mu magereza yo mu Rwanda ni ibirego Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta kizi iyo miryango yarubonaho urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha ehwa gyurusa ijwi rya Amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hasigaye iminsi itandatu gusa kugira ngo amatora abe. Nyamara mu bice bimwe na bimwe bya teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga ni mu ntara ya Kivu y'Epfo, abaturage bavuga ko batigeze babona umukandida depite n'umwe nta waje rero kwiyamamaza. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amatora ateganyijwe tariki 20 z'uku kwezi. Mu ntara Kivu y'Epfo hazatorwa perezida, abadepite ndetse n'abajanama b'amakomini. Bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho bagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari. Uduce abakandida batarageramo harimo Rurambo, Magunda, Minembwe ndetse na Mikenge. Nk'uko bitangazwa n'abahatuye, Lubungo Willy ni umuturage wo muri sekiteri y'Itombwe mu muhanda wo mu Magunda uri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira, agaragaza yuko mu gihe hasigaye iminsi mike yo gutora nta kandida depite barakiri iwabo.
Kwiyamamaza badahari ntibabe babona ibyo babwira abantu, ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore, ntacyo babona cyo baha batari abatuma ngo babanze babatume baje Kinshasa. Nibagera Kinshasa n'icyo gihe bazofasha abantu,
ariko ngo hari nabo batari kumva kubera nta mafaranga bafite.
Vrema henshi barahamagara abantu bakaza, ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda.
Muramwe mu lokalite ya Bijombo, Masata nayo ari mu birometero birenga 50 uvuye muri Uvira, bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona ni foto ye. Pasteur Makimbi ni umuturage wo kumurambya.
Nta badepite turabona, nta bantu n'abamwe baza kwiyamamaza iwacu. Turasa rero nkaho bisa nibikereje, kandi iminsi yashize yasigaye icumweru kimwe gusa. Amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa, ntituzi n'ama nimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo.
Abakandida depite bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe n'amikoro make, kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo yo guba baje kumva aho biyamamariza. Etabu Waloje ni umukandida muri teritwari ya Mwenga. Kuva gahunda yo kwiyamamaza zatangira ntariyamamaza
yesu yagiye gukora kampanye, ikibazo cya mbere cya amafaranga mfite nibutaragogo parti kagurimo gutanga amafaranga. Abarimo gukora kampanye ni abantu banazigihugu banazikwiga muri gihugu niyo arimo gukora kampanye.
Kubwa Piero Kaluba wo mu ishyaka rya Debout Les Patries avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri Bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo.
Hariho amagroupe arme, hariho amagroupe arme aririya tuma ntekereza yuko uzamutse kanje Piero boza kuntega mu nzira.
Gusa nubwo biruku bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda, amafaranga iyo bari kwamamaza. Bamwe mu bakandida depite bafite amikoro menshi
badukoze urumva nyine baduca duhereza nk'idorari 200 nje 250 z'amakongo cyangwa baca guhereza nk'idorari 250
kugenda muri mu moto ngana gusa
ama moto cyo kuri mu moto 40 moto 30.
Bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batari yamamarizamo bushobora kugabanuka.
Bazobasha gutora, icyo ni ikibazo gikomereye abantu bose. Aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo nibande tuzotora, uwamubwira akakubaza inimero. Kuvuga ngo umuntu umukecuru uramubwira ikibazo cy'inimero ntacashobora kumenya, umuntu umusaza aramubwira ikibazo cy'inimero ntacashobora kumenya. Nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tele bagakomeza kubasansibiliza, bakangurira gutora, bakabereka amanimero, bakabereka n'amafoto, bakagifata umwanya muremure, ariko umwanya ntawubwiye ariko kwasigaye iminsi mikeya.
Muri teritwari ya Uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu ni 224 gihe bahatanira imyanya 4. Muri Fizi ni 201 ku myanya 4, mu gihe mu karere ka Mwenga ari 149 ku byicaro bahatanira 3. Mu ntara ya Kivu y'Epfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni 1634, mu gihe imyanya bahatanira ari 32. Twibutse yuko abaturage 44,000,000 ari bo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika naha aya makuru ahumurije. Mbibutse gusa yuko mu rwego mu Burundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira genocide rusaba kwemeza ko rusaba leta ko yemeza ko mu 1972 habaye genocide yakorewe abahutu. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mukubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.